VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kuri nogenekerezo rya 20 ukwezi no kwa mbere kwa 2017 rinogenekerezo ntirisanzwe aha muri Amerika kuko ari umukuru w'igihugu Donald Trump yatahukanye intsinzi mu matora aheruka kuba mu kwezi kwa 11 aza kurahira muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya
twese twagezeho bihera imirimo twagiye cyose yibu nacu tugifise aturagaragara abaza baraja gutora imivyimba bakwega ni warazi guduharagiye ari imwe twese twarumwe ubu nta uzohemba urundi.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza avuga ku kibazo c'inzara imaze iminsi hekura imiryango. Ico kibazo c'inzara imaze guhitana abantu bagera kuri 12 mu ntara ya Bubanza kiri mu byo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere kutuja makambi no mu ntara zitandukanye mbanze ndababwire ko masaha make cyane Donald Trump yatowe kurongora Leta Zunze za Amerika aza kurahira nka perezida agira 45 wa Leta Zunze za Amerika. Ibirori bitegekanije kubera hano Washington DC ahaza kandi kubisikanya na perezida Barack Obama arangije kiringo ciwe ca kabiri aza kwari igihe c'isaha zitandatu ku masaha ya hano Washington DC ni kuvuga igihe c'isaha imwe zuzuye neza izo mu ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mike Pence icegera ca Trump amenyesha ko leta nshasha irindiranye igishika cinshi gutangura ibikorwa kandi ko biteguye gukorera abanyamerika no gusananura igihugu. Ivyigwa yamara biheruka gukogwa vyerekana ko Trump atanguye amabanga yiwe atacizere cinshi abanyagihugu bamufise ko ugeranije n'abamubanjirije ku kiringo c'imyaka 40 iheze. Naho biruko Trump arahumuriza ko yiteguye guhindura ibitari bike na cane canye kubijanye no gutanga akazi nk'uko yabitangaje mu kiganiro yahabamenyesha makuru mu ndwi iheze. Bikaba bitegekanije ko ibirori vyo kurahira kwa Trump vyitabigwa n'abanywanyi biwe batari bake hano Washington baturutse mu hingo itandukanye ya Amerika. Aho duciye mu mabarabara atandukanye umutekano wongerejwe mu mabarabara atandukanye kino gisagara aho ahavarahirira. Ahandi hongereje umutekano ni mu bibanza bitandukanye bitugwamwo imiduga yo mu bwoko bw'amabuse yunguruza abantu co kimwe na za metro. Amabarabara mwamwe ndetse aranugaye. Ibirori vyo kurahira kwa Trump rero vyagiye biravugwa ko bitari bike haba ku mpande z'abamushigikiye canke batamushigikiye. Mbere kuri uno wa gatandatu arategekanije urugendo rw'abapfasoni baharugwa mu bihumbi biyamiriza itogwa ryiwe. Ijwi rya Amerika turaza turabaha inkuru ku mwanya y'ukungene ivyimikwa rya Trump biriko biragenda. Muze kuguma hagufi y'uturadiyo twanyu no mwongere murabe kuri Facebook yanyu muciye ku Ijwi rya Amerika canke ku rubuga rwacu rwa internet y'Ijwi rya Amerika. Yavugwa muri makiganino rero inama y'umutekano yo ni yemeje ko Adama Barrow yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu co muri Gambia ari waramutswa ico gihugu nubwo Yahya Jammeh yarahiye kuva ku butegetsi. Umuvugizi w'igisirikare ca Senegal yatangarije mu menyesha makuru ko ari abasirikare binjiye muri Gambia kuri no wa kane nyuma yaho Adama arahiye ari muri Senegal. Inama y'umutekano ya ONU higizwe n'ibihugu 15 ifatikanije na Senegal mu kwiyamiriza ingendo ya Jammeh aho yanse kubisikanya na Adama yatsindiye amatora. Olof Skouk arongoye inama y'umutekano ya ONU yabwiye abamenyesha makuru ko aza yavuganye na perezida Adama amubwira ko bamushigikiye. Skouk yatangaje kandi ko inama y'umutekano yifatikanije n'ishamwe CDAO hamwe n'ishamwe ry'umwe bwa Afrika kubijanye no gukora ibishoboka kugira ngo ivyavuye mu matora vyubahirizwe. Iganwa rya 31 mu nkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika kan 2017 irabandanya kuri no wa kane inkino zikaba zahuje imigwiri mu mugabane wa B mu rukino rwa mbere Algeria yatanye mu mitwe na Tunisie urukino rwarangiye Tunisie ifise ibitsindo bibiri kuri kimwe cha Algeria nayo mu rukino rwa kabiri Senegal yatanye mu mitwe na Zimbabwe Senegal ikaba yatahukanye insinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Zimbabwe kuri no wa gatanu urukino rwa mbere ruza guhuza Cote d'Ivoire na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rukino rwa kabiri Maroc ihure na Togo iyo migwi ikabiri mu mugabane wa C izo nkino ziriko zibera mu gihugu cha Gabon zatanguye itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere zikazohira itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri. Radijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro vyacu muce kuri ubwa go kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri ubwa gwa Facebook adresse ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuru rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye kugatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Narinda bice ku masonga mukanya abantu bagera kuri 20 kuri 12 bo mu ntara ya Bubanza ni bamaze kumenyekana ko bishwe n'inzara kuva mu kwezi kwa 10 ko mu mwaka uhera icenda muri abo harimo abana bane bapfuye muri zino ndwi zibiri ziheze mugenzi wacu Diane Ndonse adufitiye inkuru ndende.
Abanyagihugu bariko baricwa n'inzara muri kinogeye kuruta abandi baba muri site ya Muyange ya mbere iri muri komine Gihanga hamwe no muri site ya Muyange ya kabiri iri muri komine Bubanza abariko barapfa ahanini bagizwe n'abana hamwe n'abariko barasaza abana bo muri ayo masite bavyimvye inda hamwe n'amatama bigaragara ko bataronka ibyo bafungura eka n'abakuze niko kuko benshi muri bo bavyimvye ibirenge muri abo bakuze hari abo twagerageje kuyaga ariko biranka ko bavuga kuko bariko barajugumira kubera inzara kandi bakavugana marira. Uyu ni umwe mu bakenyezi bafise abana 8 dusanze yicaye mu nzu ariko arajugumira avuga ko amazi iminsi 3 adafungura tumubajije igituma afise marira mu maso yatwishuye ati
ukaramva nta mahoro mfise
uyabujijwe neke
mu buzima mva tari heza
si heza gute
inzara yatuma muzima hapfuna kurika si heza
uvuze ngo wari umubanyi wiwe
nitwa bukuru hirahariya
uvuze ngo ababajwe niki
ababajwe no kubera inzara amazi imisi adafungura kandi nabo bana kugira bafungure n'ingorane ababanyi nibo bahora batora duke bakamuzanira twese twagezeho bihera imirima twagiye cyose yumye imirima ntacu tugifise ahaturagaragara abaze baraza gutora imivyimba bakwega ni warazi guduharage yari imye twese twarumye ubu nta uzohemba urundi.
Iruhande yaba harabandi baryamye mu mazu kubera basinzikajwe n'ingwara bavuga ko zoba ziva ku kubura ibyo bafungura iteriteka Selevana nawe ne tumusanza hari ku musego hamwe n'abana biwe babiri
nkubura abonaje ngo adeje abana babiri maze amezi abiri singira icyonja umugabo arakenye ahubwo mwari mukwiye kwikubita gashi mukaraba intara ya Gihanga turago tubayeho nabi turagwara ntitugira ikintu twifashishe mwari mukwiye kutugarukira mukatugira icyo mwobona leta y'u Burundi katushika ku mukuru w'igihugu ntatwibagire kumunsi turagenda kumaze kwituro zibiri zitatu hari habicwa n'inzara hari hababure kiraba n'umuntu agapfa kamunukira mu nzu
uku kubura ibyo bafungura muri aba banyagihugu kubatera ubukene no mu bindi byose bakenera ahani mu gihe bavuga ko n'umuntu apfuye muri bo babomora imiryango y'amazu babamwo kugira ngo bakoremwo amasandugu babafu bamwo. Nahimana Everine numwe asigaba mu nzu itagira umuryango n'umwe
ku miryango imwe twahembye ko abantu twabuje iyindi nancanira ku muryango kuganduka nsanga bayitwaye.
Muri site ya Muyange ya kabiri naho abanyagihugu baho bahaye bikora ku mabati asakaye amazu babamwo ubarongoye muri yo site bagamunda Joasha avuga ko bagerageza kubatesha
barasambura kugira bagurishe mwe tumaze imizi to turababwira tuti nyabona ntimugurishe kuko naho mugurisha ntimukira ejo imvura niya ramukikuye mucamubura aho mukika umusaye
buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo arashimira abamaze kugira icyo bakoze kuri abo banyagihugu ariko kandi agatera kamo amashyirahamwe atandukanye kugira ingufu bakagarukira kuri abo banyagihugu
nico dusaba abatware abategetsi bose nico dusaba n'amashyirahamwe mpuza makungu yaba mashirahamu ya Croix Rouge makuru amashirahamu ya Seyser ishirahamu ya PAM ishirahamu ryose ryumva yuko mu ntumbero yaryo harimo guseruka ku bago tugasaba amashirahamu yose yaba ayo mu gihugu hagati mato mato yabayo mpuza makungu ko yotabaranya agashika kuri abo bene gihugu bigihanga kuko cyukuri baragowe kandi bugarishwe inzara nyinshi
Kuva mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka uheze abantu bagera kuri 12 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye biturutse ku nzara ngahi bubanza buramatari w'intara ya Bubanza amenyesha kandi ko igitigiri cy'imiryango isinzikajwe n'inzara bamaze guharura mu kiyaya cimbo igera ku 300,000 mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuve mu ntara ya Bubanza dukubitire mu ntara ya Makamba tubabwira ko abajeje intwaro batangaza ko abantu barenga 37,000 ari bamaze guhunguka ku 50,000 bari barahunze kuva mwaka wa 2015 naho atabitigira ntabanduka batanga abakora mu mashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike bamirira kuri ivyo bitigiri vyamaze guhunguka mu kuvuga ko ari ndenza rugero ico bikoze yaba leta canke abari mu mashyirahamwe yigenga basaba ko abahungutse boshigikirwa migambi yo kwiteza imbere ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda
Abajejwe intwaro muri komire Nyanzarake bavuga ko kuva haduka injyane za politike mu 2015 abanyagihugu bababa 39,000 865,065 aribo bamaze guhunguka kubaba 50,000 bari barahunze bava muri ako karere abaharanira agateka kazina muntu mu ntara ya Makamba bemeza kwivyo bitigiri vy'abamaze guhunguka biri mu ndenza rugero Ariko bakemeranya ko abahungutse uko bangana kose bariko bariyungunganya naho batoroherwa bumwe mu buzi bigiye iyo bari barahungiye ni nk'ugushona impuzu ukubarira ibirato ukubaza ugucapa hamwe n'iyijanye no kubaka amazu ariko rero uyo muce ugira intambamye z'uburyo bw'umutahe w'intango kugira ngo bibeko mu vy'ubuzima kubw'iyo myuga aba ni bamwe Mubo ijwi rya Amerika ryahaye ijambo ribasanze ku mutumba Nyabarandwa wa Zone Kabonga muri komine Nyanzarake.
Ndagira kababaro kose kubera ndabona afise ubuzima bubi. Nubwo buryo nyene mbona ntashobora kuronka nyene mvuga ati ubunarose ngira nkuri ibyo wanjye jenye.
Anashoboye kwikumuka. Baranyereka ngene twoza turabarira. Tukasona nk'ama costume.
Ubona nk'usha ugufashe gufata mu ngongo gute.
Akami machine aronka naho nokorera.
Ibintu biruko mu gihaba hungutse bafisa makenga ko bazohava basanga bariko bari bagira ubumenyi bw'imyuga bize bavuye mu buhungiro Felicien Kavamahanga yajava mu ikambi Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania
uburose abantu wigisha kandi nawo nyine babimenye birabagirira kamaro n'umisiri imbere urumva atafite cyarindira bakanura makaro atarose naumva nta kundi ubwo nta bushobozi ndashikako
tumenyeshe ko hari umuco wabahungutse uhitamo gukorera abandi kugira ngo ubwo bumenyi nibujane Zima yongo Louis Ndayirukiye yabaye buhitemo kuba arafashije umubanyi afise imashini bariri birato mukurindira ko na waronka uburyo akigurira yiwe bwite Desire Bucumi yaje afise ubumenyi bujanye no gucapa asaba nyabuna ifashanyo yihuta
kandi cyo ndusaba cye ndabona yuko aba bahunze ugaruka kabandanya nibyo nyine twahora twangora mu bimo gwacu nyine birashika bakazi no bakabatakazi beshi bafise kacara bati gino ndokura amahera yo kurya cyangwa ndora ndokura amahera yo gusumira umujyanga mu turabira kuntu byo cyabigenda
ico kibazo cibura ry'uburyo kuba ariko barahunguka bava mu makambi y'impunzi bafise imyuga bize kiraraje ishinga abajejwe intwaro aha no laske ndayikeza umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama asaba iyo miryango gushinga amashyira hamwe byihuta kugira ngo bashigikigwe. Lulaske ndayikeza abandanya avuga igitegekanijwe.
Turabakeza ku myuga w'abarizi tukabasaba ko boja hamwe umuntu akabarobwirirondera abagira neza mu rugo buryo harabamwe bashigikira abahungutse heza kuvamwe kugira nabo nyine baronka kazi bafise umwuga bashaye kuronka utubafasha gusunura umwuga wabo canka badafise umwuga nabo bashaye kwakuriraho akarurira batangura umwuga.
Mu ntumbero yo gushigikira bariko barahunguka mu migambi mito mito abajejwe intwaro basaba kandi mvukira zifise uburyo gufasha by'umwihariko muri ico gikorwa cyo kugwiza mwene iyo migambi imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Chumvili zizu gi Amerika risamira na Washington DC unomusi ukawida sanzo mli Amerika kuko masaha make Donald Trump ya toi kurongura leta zume za Amerika aza kurahira nka perezida gira mirongo ine na gatanu wa Amerika. Ibirori bitegekanije kubera hano Washington DC ahaza kandi kubisikanya na perezida Barack Obama aheraheje kiringo ciwe ca kabiri. Donald Trump aza kurahira igihe c'isaha imwe z'ijoro masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, ni kuvuga igihe c'isaha zitandatu ku masaha ya hano i Washington DC. Muze kuguma hagufi ya maradiyo yanyu, turaza kubabwira uko ibintu vyifashe ku mwanya ku mwanya. Turaza kubaha amafoto, amavideo, twicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu, co kimwe no kuri rubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Igihe c'isaha cumi tubafitiye ikiganiro muri sanga kidasanzwe ku vyerekeye ubuzima bwa Amerika, aho mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza gutanga umuco ku bitandukanye vyerekeye Amerika na cane cane ku vyerekeye ingene umukuru w'igihugu aja mu mabanga yiwe. Nimuze gucikwa n'ivyo biganiro vyacu bidasanzwe. Kiganiro ni wanyu mu ntara mukanyi sase, turaza kubitira makamba atandukanye ariko tuanze tumira amategato.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Utandukira avugwa mu Barundi bahungiye mu bihugu bibanyi, duhereye mu gihugu cy'u Rwanda aho muri kino gihe c'uburuhuko abana baba mu ikambi ya Mahama bijukiye kuja mu mashira hamwe y'inkino z'imipira y'amaguru n'amaboko kugira ngo bashobore kuruhuka kandi ntibatumwanya. Desire Hatungimana adufitiye inkuru ndende.
Muri kino gihe cy'uburuhuko abana ba mu ikambi ya Mahama misese haramashyira hamwe inkino mu mupira w'amaguru no mu mupira w'amaboko basketball na volleyball, yihaye umugambi wo kubakurikiranira hafi kugira afashe abana kuronka aho bahurira mu kurindira ko amashuri atangura. Izo nkino zifite akamaro kanini cyane kuri urwo rwaruka kuko bibabuza gusamara aho kujya mu bintazi bakajya ku kibuga bagakina, kuko tuvyiganirwa na Uwimana Benin akina volleyball akaba na Kizigenza w'umugwi akinamwo.
Je nk'ikintu mbona sport dufashije twese nk'abantu nyine bari hamwe turahanurana, nk'ubu hariho nk'abantu baba batuye ba discipline baradufasha bakaduhanura ibintu bitandukanye nk'abajya abankuru umugi abatsambana abagira ibiki, ugasanga biratumye uwuguruka mu mutwe ukamenya ikintu. Aba discipline mu kutwigisha baraduhishuka, twigisha ibintu binyine tukwiye kwirinda, ababigendera bakabigendera, ababirekana burumva mwese n'umutima wiwe.
Ariko uramaze kubona nka kapitene yuko hari ibintu bimaze guhinduka?
Je ibintu byinshi kabisa ubu byarahindutse, kubera ubu nk'ibintu byo kwiyumvira ibintu byinshi ntibyigera binzamo, mba negire kwikinira cyangwa narose umwanya nkahamagara abamandure banjye tugakina tukaganira, ugasanga nyine ibintu ni sawa.
Irakoze Tony akinura ukino kwa basketball arashima ikinkino zamumariye muri buno buruhuko akamenyesha ko abana benshi zibakura mu buhumbu agasaba n'abatarazitabira kuza ku bwinshi.
Nk'ubu dufata abana bagiye bizana twagiye duhura bamwe mu bagenda baronkera hindero baronkera imico ibintu byiza bibigisha niho bagiye unye bashitse ku ntambwe nziza kubera akakaruhuko bagiye bahura n'abankadre.
Kubwa rero sporo ku mwana ari mu muhungiro irafisa kamaro.
Irafisa kamaro kanini cyane bayitabirire kubera hari ibintu byinshi mu nkambi turi mu nkambi hari mu ngeso mbi nyinshi ubusamba nyibiki biyo vya bwenge ibiki bajamwe twobahimiza bakaza gukina imikino.
Umwe mu bamenyereza bitaho abo bana mu rukino rwa volleyball amenyesha ko kuva mu gatondo gushika saa sita bitaho abana bakiri bato abasanzwe bakina mu migwi bagakina inyuma y'umutaga. Amenyesha ko badashimikira ku nkino gusa kuko inyuma yazo bicarana nabo bana bakabaha inyigisho zijanye n'ubuzima.
Abo bana ikintu cya mbere tuya kubafasha ni ukubafasha kuvanga entraînement n'ibintu by'ubuzima kugira tutegure bategure muri kazoza keza ibyo twita bita mu cyongereza life skills les compétences de la vie mu rurimi rw'Igifaransa kugira uvange entraînement ni niyo micho myiza ituma umwana azokura afite kazoza keza na cyane cyane ko mubona ko turi mu bihe bidasanzwe duhanzwe n'ingorane nyinshi dutegerezwa kuguma turi ko turakebura tubakangurira abana yuko ubwo gerageza kugira inyifato nziza kugira bazibagire kazoza keza.
Masabarakiza Jean Paul arongoye urukino rwa basketball mu ikambi ya Mahama amenyesha ko inkino zifasha cyane abana bari mu buruhuko bivanye n'inyigisho zikurikirana n'izo nkino amenyesha ko harakarusho kiyongere mu ndero y'abana ageranije no mu mwaka uheze.
Ubunye by'ukuri turabona ko ari ikintu cyagiye kirahinduka mu gwaruka kubera yuko kare tugise ngaha hari imico myinshi twari tuva mu mihinga itandukanye mugabo ubunye abaturagerageza gushyira mu gwaruka bakina umupira bahejeje bakaba tukababwira ingorane zo kutaja ku ishuri gutwara inda zitifuzwa tukagerageza kwigisha yego nibyo turimo turagira muri gice cy'uruhuko
kandi mashima intambwe mugeze
yego cyane turabishima rwose kubera yuko uravye mu mwaka uheze abana bagiye batwara inda ukaraba nuba tugeze byarahindutse cyane byarahindutse
none byahinduwe n'inkino koko
yego ahanini ugiye kuraba niho habaye gukora neza cyane.
Abajejwe kwita abana bari mu buruhuko bifashishije inkino bamenyesha ko ingorane z'ibibuga n'imipira yo gukina bitaborohereza gushika ku ntumbero baba bihaye kuko bakorana n'abana benshi cyane. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Turi ku munsi wa gatanu nk'uko abatwumviriza muri ganino makambi atandukanye canke mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi mu bimenyereye turabaha akanya ko kuramukanya n'abanyu mukabatasha abo dushoboye guhuza nabo nyene tukabahuza. Ni mukanya rero isase duca dutangura ico gice ca kabiri c'ikiganiro cacu.
Emwe banu muhita ubundire bitumire erega burya ndaratatse aruta mbundare n'ucagukira indwara arayirata mugashika mu nyambemba mukambonera abavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira muti muvumera harabatasha.
Ni Evode mukaririmbo kiwe mu ntahirize. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Alex yashimye ko tumuhuza na mukuru we Egide. Mbanze kuri Alex ndamwakire. Alex mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murakomeye? Twe turashima Imana. Akazina kanyu k'ikirundi ni gute?
Zindi niyo mwungere Alex.
Niyo mwungere Alex. Uherereye he ga niyo mwungere Alex? Zindi
ngai Bujumbura.
Bujumbura. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na mwene wanyu Egide washatse ko tubahuza. Turamutse Egide nawe. Egide mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Ego. Akazina kanyu k'ikirundi naho muherereye namwe?
Sheni kwa kijiji sengi maana.
Eha, mukamu herere he.
Hala, umeza reza nandi Kampala, Uganda.
Kampala, Uganda. Nuko rero Alex yashinje ko tubahuza haizi gihe kingana gute mutabonana mutavugana
kwa satran kenya rimwe rimwe ariko kubonana iko arahera hafi umwaka tutabonana
ego uri ngaho Uganda haizi gihe kingana gute
ndamaze yo hafi umwaka n'umwakora mu nkope
wajanyo yo ni vya politike y'u Burundi cyane.
Oya, sisi
ndani yetu na tupiga. Nuko rero tuwahuze gato mu yage hama muongere muvugana utwo mwashaka kuvugana.
Ego murakoze mu mumwe.
Aha, ezira ndakora mu kijeje.
Amahoro ni za petit frère Alex.
Makuru meza ngahe mu Uganda muvuga gose.
Ah, mu Uganda turashima petit duba kishi gusa.
Ndana turundi birahari ariko nibaza ubwambe dushimiye duje America ari cyo kuduhuza naye nabisabye ibintu ibadori ari cyo cyo kubashimira cyane
murakoze cyane tuzokomeza
naye nakubonye makuru yawe tatuma
dushimira ngana ariko gusa nimeshe makuru kuna mu nyizi na cyinzi ko bibanza kashimiye
nitwa Diane ni nahaje
mwaka tu Diane ni nahaje akana fanki
yego
Eko. Nanga
ikashitwa. Eh barakome mujyango rakomeye baragutasha. Eto yanagukumbuye.
Ego wanda mukirize. Ibaza yuko umwezi nkabiri niba tu kesha turumukira uko ndeza cyitubira iyo kubaramu.
Azo bukoze cyane kandi ku twashaka kwifuriza amagara meza kandi mugiene zigwa viza muzotera imbere.
Ego. Murakoze cyane gose Alex na Egide. Tuzosubire kugerageza gusura guhuza abandi kwa gatanuza kuko umwanya wa kino kiganiro ugarukiye nga.
Murakoze na media na
Patrick. Mugire umunsi mwiza.
Namwe bakubezi na makabura bacino ni nabaranjureje bacino ni nabaranjureje
for the next question.
Kwa dusanga basozera ariko tubibutse mbere ko dusezerana ko masaha make cyane Donald Trump yatowe kurongora Leta Zunze za Amerika za kurahira nka perezida gira 45 wa Amerika. Ibirori bitegekanije kubera Washington DC ahaza kandi kubisikanya na perezida Barack Obama arangije ikiringo cyo cya kabiri aza kwarige cisa zitandatu ku masaha ya hano i Washington ni kuvuga igihe cisa himwe izuzuye neza ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mike Pence icegera cha Trump amenyesha ko leta nshasha irindiranye igishika cinshi gutangura ibikorwa kandi ko biteguriye gukorera abanyamerika no gusanura igihugu. Ivyigwa bikerekana ko Trump atanguye amabanga yiwe atacizere cinshi abanyamerika bamufise ko ugeranije n'abamubanjirije mu kiringo ciwe c'imyaka 40 iheze. Mu mabarabara atandukanye aho twaciye umutekano wongerejwe hariho kandi n'amabarabara amwamwe atariko ararengana kuri iyo mvu y'ukurahira kwa Donald Trump. Ijwi rya Amerika turaza kuza turabaha inkuru ku mwanya y'ukungene iyo yimikwa rya Trump iriko iragenda. Muze kuguma hagufi y'amaradiyo yanyu abanyamakuru bacu batandukanye baraza gushika irya nino turaza kubaronsa amafoto atandukanye n'amavideo tubicishije kurubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com kuri Facebook ariyo voa radio yacu. Bimwe mu biganiro byacu bizaba biriko biracaho ikira habiri. Muze kuguma hafi rero yutu radio yama telefone cyangwa utoordinatore twanyu kugira ngo mushobore kubikurikirana. Igihe cy'isaha 10 umunyamakuru wacu Thomas Kamirindi akurikiranira hagufi vya politike ya Amerika araza kubaha umuco ku bintu bitandukanye bya Amerika. Murashaka kumenya nk'impamvu mukuru w'igihugu cha Leta Zunze za Amerika aheje kurahira avuga ati Imana izobimfashemwo inyishu ni gihe cy'isaha 10. Murashaka kumenya impamvu mukurahira afata Bibiliya igituma ni gihe cy'isaha 10. Nimuze gutangwa n'ico kiganiro muri isanga. Mugira umunsi mwiza tuzosubira Innocent Kimenyi yashikanya majwi ayiwanyu yakoze Diane nahazwe tuzosubira ku munsi wa mbere tubasigiye kano karirimbo